d'undi culture, amakuru mu kirundi.
Alice Ndayizeye.
Mathieu abone Yesu nwari muhinga bw'ivyuma ndabaramukije n'icuti bakunzi ndabikaze muri no makuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko ciyamiriza ibitigiri by'abasirikare b'abarundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bija biravugwa ko bitavye Imana muri kino gihe. Haraheze ikiringo kirenga umwaka atani majya amazi meza rirangwa mu kibanza ciratiro kiri ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega. Bamwe mu borozi b'inkoko bo bariko baraheba ubwo bworozi bitumwe n'ingorane zibonekeza muri ubwo bworozi nk'iduga ry'ibiciro ry'ibyo zifungura canke imiti hamwe n'incanco zazo. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko ciyamiriza ibitigiri by'abasirikare b'abarundi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bija biravugwa ko bitavye Imana muri kino gihe. Gisigura ko abatanga ayo makuru babicisha ku mbuga yagiro ariko bitazwi n'abarongoye izo ngabo. Mu kiganiro kuri uwu wa kane n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza ariko yemeza ko hari abitaba Imana nk'uko bibwirizwa kuba mu gihe bahanganye n'abansi. Ico yiyamiriza nuko imiryango y'ababuze itabuzwa kugandara. Nayo kubijanye n'ubuzima abasoda b'abarundi babayemwo aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo ntwazangabo ivuga ko ari banga. Tumwumvirize.
Ibi ibacisha ku mbuga ngurukana bumenyi bagomba gucivuta abasirikare kumbure batari hariya bati nimuze nyabone bahetse none ko baheze twibwa tavyo tubona aba batwara tavyo batubwira none bo baduhisha abasirikare su kuvuga yuko batitaba Imana bari kugamba ntibaterana amashugwe no muri dushe uranyerero kagwaho kugo rero baba warungitswemwo bishitse umuntu akitaba Imana ntibinyegetse ku miryango yabo bamwe baravuga ngo barabuza kugandara bwo kubuza kugandara iwawe guta cyo guhisha none umuntu wese ntabize umuntu azokwitaba ku Imana nta kamaro ko guhisha umuntu atakiriho. Uko bimeze abasirikare bafatwa nako iryo nibanga rya abasirikare sinuzira ngahaye ku maradiyo n'ama televiziyo ngo ndababwire ngo umusirikare waronkikiye canke agiki ujayo ni wakizi kandi naho mu babaza ntavyo bababwira kandi nibaza yuko atawuraza kwidoga ngo ndapfuye ndi nzara cyaba cangero abo twita aba mercenaires bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano ku mbibe bwa mbere dusangiye n'igihugu cya Kongo hanyuma n'umutekano w'abakongomani kuko abakongomani baronse umutekano twebwe ndibaza yuko twohungukira byinshi cyane gusumba. Nicyo gituma rero ingabo zacu igihugu cyacu citanga ku mutekano w'icyo gihugu nk'uko citangira n'ibihugu byari kure. Abasirikare twabuze muri Somalia si bake mugabo nta ngoma nyinshi zavuze nk'uko ahaye bariko barazivuza bavuga yuko bisha amajanane abasirikare amajanane b'Abarundi ukabica gutyo. Iyo twe twamuga kuri Rushatsi cyambara ntahamwe murazi ngina yari akazi kugira rero niko dukuze twe turi intara.
Ku kibazo cigabanywa ry'abasirikare bahora baja kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia babwirizwa kugabanywa nk'uko biherutse gutangazwa n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika. Iyo ntwazangabo isigura ko atangiye ngo ntabandukire afatwa kuko Burundi bukindiriye inyishu y'ubumwe bwa Afrika. Ico yemera nuko Burundi budashobora kurungika ingabo butemerewe abasirikare barenga 2000 n'imiburiburi n'ubunyene. Humviriza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza.
Mu 2021 niho baboneye uko umutekano usa n'ugarutse hamwe hamwe. Ni ukwigisha rero igisirikare cya Somalia byarimo bacungera umutekano w'igihugu cyabo baca bagira bati reka dutangure gutegura icyo bita transition baca bayita atimis harimo kugabanura ibitigiri by'ingabo zarungitswe n'ibihugu hari mu 2021 gushika 2023 baca bariyumvira bati reka ahubwo duhindure kandi twite awusom abasomali binjiremo gose ingabo za Afrika zigabanuke gose muri aho twaravuye ku 600,000 gushika ku 300,000 barenga gatoya. Akarere ducungereye na karere kanini hagize ikigorana abatabazi ntibonye ruko uri ligabanwa rero ya Eusom misirikare cyacu barabwiye bati twebwe tubona yuko igitigiri cy'ingabo twurungika kitari munsi y'ibatayo zibiri hamwe n'abasirikare bajejwe gufasha ibyo mu kirere indege hanyuma Somalia baguma bavuga ibiri munsi twabyumvikana ko twebwe ingabo zacu ntizishobora kubandanya kuko turi munsi y'ibatayo zibero ishyamo rya Afrika ntirishobora gushika no mu hari abavuze ngo ishyamo mpuzamakungu ONU ngo ryaratanze sivyo ishyamo mpuzamakungu ONU ritanga uburenganzira yuko ico gikorwa kiba ntigitanga ibitigiri n'ibihugu
Abanyagihugu mu ntara ya Kayanza barashima ko gushika ubu ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi vyubahirijwe kiretse mu mazu amwamwe yakira ingenzi ariko naho nyene bakavuga ko naho baduze ibiciro hari amategeko baba bisunze ibyo biciro nyene birubahirijwe ku isukari ariko kwisima ibiciro ho ntibirashobora kubahirizwa urongo y'ipolisi mu ntara z'uburaruko akaba yarasohoye kuri uyu wa gatatu itangazo rijanye no kubahiriza ibiciro ku binyobwa vya Brarudi isukari isima co kimwe nivyo kwiyunguruza idonido na Jean Nahiman
Muri iyo tangazo rambere habona Imana arongiye igipolisi mu ntara z'uburaruko yasohoye kuri wa gatatu asaba yubahirizwa ry'ibiciro vyashinzwe na leta ku binyobwa vya Brarudi isima n'isukari Kuri ivyo abanyagihugu bo mu gisara cha Kayanza twayaze ku mutaga w'ukuru wa kane batumenyeje ko ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi muri kino gihe vyubahirijwe ishupa ry'ibiyeri rya santilitiro 22 ngo rigurishwa amafaranga 1,500 ishupa rya Amstel santilitiro 35 rikagurishwa amafaranga 3,500 co kimwe n'ibindi binyobwa vyose vya Brarudi Ariko rero mu nzu zimwe za kiringenzi ngo barashobora kurenza ko amafaranga 500 naho nyene bisunza amategeko ikijanye n'isukari naco igiciro ku kiro na amafaranga 600 kuko abajeje intwaro ngo bakurikiranira hafi idandazwa ryayo ku kijanye n'isima abaguzi batumeje ko iyo tangazo risohotse hageze ngo kuko muri kino gihe umufuko w'isima ya buseko ugeze ku mafaranga 90,000 mu gihe igiciro cya leta ari amafaranga 48,000 ikindi bashima ni kijanye n'iyubahirizwa ry'itike ry'ukwiyunguruza ariko bakavuga ko bafise amakenga kuyubahirizwa ry'iyo ngingo ni mu gihe abanyabantu bakirihisha amafaranga ari hagati 25,000 n'30,000 ku muntu ava mu gisagara cya Kayanza aja mu gisara cha Bujumbura mu gihe igiciro cha leta ari amafaranga 9,500 kuri yase n'ibihumbi 15,500 kuri probox kuva mu gisara cha Kayanza aja mu gisara cha Ngozi nawe akarihisha amafaranga 10,000 mu gihe igiciro cha leta ari amafaranga 3,500 ngaho abadereva twayaze basigura ko babikora kubera ibura ry'igitoro aho ngo bagura kuri magendo ishupa ry'ikibuni rya litiro imwe n'igice ku mafaranga 30,000 aha rero bakavuga ko mu gihe bokurikiza ibyo biciro bokora bahomba muri iyo tangazo nyene uwarongoye igipolisi mu ntara z'uburaruka ahamagarira abagendesha amapikipiki kuba bafise vyangombwa byose bisabwa n'amategeko kwambara bya bikofero bikinga amasanganya no kutarenza umuntu umwe ngaha asaba abajeje intwaro n'igipolisi guca mahadabu abazorenga kuri izo ngingo umuntu nawe azoba yemeye kurenga ko ngo akaba ari we azocibwa ihadabu izo ngingo zikaba zifashwe mu gihe abo banyonga amapikipiki nabo batwaye bari bamaze igihe gitari gito batambara vya bikofero bikinga amasanganya bigatako bagapakira n'abantu bari hagati ya 2 na 4 umudereva nawe akagira uwa 5 mu Kayanza Jean Hemane kuri radio Indundi Kirutiro
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture tubandanya n'amakuru yacu haraze ikiringo kirenga umwaka atani majya amazi meza rirangwa mu kibanza ciratiro kiri ku mugwa mukuru wa politike wa Gitega ivyo bikaba vyavuye ku cuma giharura amazi cononekaye abahakorera bagasaba kwico kibanza coronswa amazi na rijya hagendera abantu batandukanye mwishira hamwe Regidezo bagahumuriza ko ayo mazi agiye kuboneka kuko ikibazo cari kihari catorewe umuti n'inkuru yanitse ntanguvu
Ikiringo kingana n'umwaka urenga kuva umwaka wa 2023 kirarangiye atani majya amazi meza y'ishiramwe Regidezo arangwa mu iratiro ry'akaranga ku Burundi riri ku mugwa mukuru wa politique niyo nzima Yohani Bosco umushinguzi w'ico kibazo ndangakaranga avuga ko iratiro risangiye igikoresho giharura ayo mazi ariyo controle hydraulique na sentare isubira za ico kibanza ndangakaranga gisanzwe ari kimwe mu Burundi kandi gikwije imyaka 70 kibayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana 1955 ku ntwaro y'abakapa amahanga b'ababirigi urongoye iratiro ry'akaranga ku Burundi avuga ko bakiringeze zitandukanye zigizwe n'abarundi hamwe n'abazanana mu mahanga gutyo baheza bagakenera amazi meza nibaruta avito arongo ya karere ko hagati no museruko muri regidezo amenyesha ko iyo konteho imaze igihe yarononekaye batari kuronsa yindi mu gihe banyeneyo batashoboye kuyikingira ko aribo nyene baheza bakayiriha bagasubira kuronsa amazi meza gutyo aho agahumuriza mwiratiro ry'akaranga ku Burundi yuko muyindwi mu ntango urongoye sentare isubiramo imanza ya Gitega yayirishe gutyo ko ishira hamwe regidezo rigiye gutunganiriza vuba iratiro ry'akaranga na sentare isubiramo imanza basubire kuronswa amazi meza bamwe n'abandi bagatera kamo abajejwe ibi na biriya ibisata n'inzego gutorera inyishu bwa vuba ku neza ya bose anise ntanguvu Gitega radio indundi kituro
Anse ntanguvu urakoze bamwe mu borozi b'inkoko baba bariko baraheba ubwo bworozi bitumwe n'ingorane zibonekeza muri ubwo bworozi aha bakavuga nk'ibijanye n'ibiciro vy'izo zifungura canke imiti hamwe n'incanco zazo Evariste Nyonzima numwe mu borozi bazo ava mu ntara ya Ruyigi abona ko ivyo biri mu vyatumye muri kino gihe inkoko ubwazo hamwe n'ibizikomoka ko nk'amagi bizimba aborozi bagasaba ko inzego z'igihugu zijejwe ubworozi buzokorohereza abazana imiti ivura ibyo bitungwa n'inkuru ya Jide Nahayo
Evariste Niyonzima umwe mu borora inkoko mu rwego rw'igisagara cha Bujumbura avuga ko iduga y'ibiciro vya bimwe mu bifungurwa vy'abantu bimwe muri byo bikaba ari navyo bigurirwa inkoko biri mu bituma harabananirwa kubandanya bakora ubwo bworozi nkuko Niyonzima yoroye inkoko zirenga 100 bivuga
abantu n'inkoko ibyo turya bisa n'ibisa ibigori hahisoya cyane cyane ibyo bibiri ibyo byiganje mu mfunguro y'inkoko ibyo byace bituma usanga ikiro cy'ibiryo by'inkoko cyagiye ku giciro kinini cyane
ibyo kandi biba byaratumye muri kino gihe ibiciro ku nkoko bazorora cyangwa zo kubaga ndetse n'ibizikomoka ko nk'amagi navyo biduga ibiciro nk'uko mworozi abishikiriza
igituma inkoko zizimba canke ibizikomoka ko biko bizimba nuko icambere cyo abantu benshi barahebye korora kandi bahebye korora kubera iki kubera gutinya igiciro cy'ibyo zifungura kuko inkoko kugira imburi bivanye n'ubwoko ni hagati y'amezi 4 n'5 aya mezi 4 n'5 umuntu aba ari karagaburira ataci iramugarurira abenshi baca bahitamo kubiheba rero kaca usanga horoye bake bica bituma ibizikomoka ko bizimba
uyu mugabo ari mu bayaga inyama z'inkoko arangura ku isoko yazo mu gisagara cya Rumonge nawe yemeza ko muri kino gihe gitigiye cy'inkoko zishoka ku masoko gisa n'icyagabanutse cyangwa zikaboneka zizimbye
ugiye mu isoko imbere mu kwa gatanu wasanga inkoko zihari ari nyinshi cyane naho ubu muri iki gihe inkoko haboneka imwe zibiri zitatu sinzi ubu rero ko ari ibura hari igihe usanga zarahuye na ya ngwara cyane na cyane cyane muzi yuko ku biciro by'inyama hari ikintu cyaduze ko hari igihe usanga mu miryango bagira kagenda bazikorako
Evariste Niyonzima wasaba inzego zijejwe iby'ubworozi mu gihugu gufasha kugerwa ubworozi ababukora babandanye babukora borohewe
icyo twasaba bafasha kugira ngo ibikoreshwa mu bworozi bw'inkoko ababizana boroherezwe aho ndavuga cyane cyane nk'imiti n'incanco kuko ugiye kuraba incanco zaduze imiti yaraduze kandi ibyo mu bworozi bw'inkoko ni karahara mu ruganda ntibacura
muri kino gihe ibifungurwa biva mu nkoko amagi cyangwa inyama byabandanije kuduga mu kiringo kidashika umwaka irigi rimwe ritetse byavuye ku mafaranga 1,200 ija ku mafaranga 1,500 hamwe n'iduga ry'inyama z'inkoko nazo zabandanije kuduga ku murindi w'inyama z'ibindi bitungwa nk'izinka hamwe n'impene
Ejide Nahayo urakoze urugero rw'abigeme baheba amashure bivuye ko batwaye inda batifuje rwaragabanutse aho rwavuye ku bice birenga 10% mu mwaka w'ishure 2023 ushire 2024 ruja ku bice birenga 3% mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishure 2024 ushire 2025 mu buyobozi bw'indero bwa komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga ubwo buyobozi Ngozi buvuga ko vyavuye kwitegeko bwafashe kwa banyeshure bose bategezwa kwambara umwambaro uranga abanyeshure bukavuga ko vyafashije kugabanya uruja n'uruza ku banyeshure nyuma y'amasaha y'ivyigwa Dieudonné Nyanzigamiye.
Itegeko risaba umunyeshuri kwambara umwambaro w'ishure muri ubwo buyobozi bw'indero muri iyo komine ni kimwe mu byatumye habo kugabanuka kugwaruka rw'abigeme rukiri ku ntebe y'ishure gutwara inda z'indaro muri ico gice. Umuyobozi aburamutswa Nsengiyumva Esperance asigura ko abo banyeshuri batasubiye kugira ibyo bishakiye kuko baca bamenyekana byoroshe. Ariko umuyobozi yemeza ko ibikorwa byo gukurikirana urwaruka rwose rimwe na rimwe biba bitoroshe, ari naho ubwo buyobozi buguma butunganya amahimiriza y'abana n'abavyeyi kugira bagwanye ivyo vyinda z'indaro no guheba amashuri nk'uko ha Esperance Nsengiyumva bisigura. Kuvyerekeye guha ibisata abanyeshure, uyo muyobozi avuga ko muri ubwo buyobozi bw'indero hakiri ingorane kubera izimvo zikurikira. Ubwo buyobozi bumenyesha ko ababa basavye ibisata biraho baheza bakoroherezwa mu byo baba bakeneye kugira ngo bige batekanye, naye abashaka kuja kwiga handi nabo ntibaheza ngo babahatigwe kwiga ivyo badashaka. Mu mwaka w'ishure w'2023 ushumwaka w'2024 abanyeshuri bahevye amashuri mu buryo butandukanye mu buyobozi bw'indero muri komine Buhinyuza, nkuko uyo muyobozi abivuga bikaba vyari ku bice birenga gato 10%. Ariko mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure w'2024 ushumwaka w'2025 ivyo bice bikaba vyagabanutse gushika ku bice birenga 3%.
Dieudonné Nyanzigamiye, urakoze. Ni no kuri inkuru nyene turangirije ko ano makuru twariko turabashikiriza. Shimire mwebwe mwese mwarimu duteza abiri. Shimire Matiya abona Yesu ari muhinga bw'ivyuma. Mwandanye mugira ibihe vyiza na Radio Indundi Kirituyo. Murakoze.
Alice Ndayizeye.